mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Na dushike ko kuko niwe yavuze ngo duhunguke twarahungutse rero dutegeza kuronka ibyacu ko twarashikiye mu bacu.
Uyu numwe mu Barundi bitabiriye akamo ko guhunguka avuga ubuzima babayemwo ngo budashemeye we na bagenzi biwe basaba gufashwa idonido ni handi hato hagataho hari muzi z'abarundi bagera kuri 30 bahungiye mu kambi ya Nduta muri Tanzania bafunzwe bagirizwa kuba bakora ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura navyo nyene turaza kubabwira muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mbanze ndabwire ko ibitero vya Al-Shabab ku basirikare ba AMISOM n'inteko za leta ya Somalia bishobora kwiyongera mu gihe izo nteko ziri mu mugambi wo kongera kugurura ibarabara rikuru ryakoreshwa n'abo basirikare ryari ryarugwawe na Al-Shabab. Ivyo bikaba bitangazwa n'umuvugizi wa AMISOM Lieutenant Colonel Wilson Rono yavuze ko abasirikare ba AMISOM muri Somalia bariko baragerageza kongera kugurura ibarabara ry'ibirometero 240 rihuza umurwa mukuru Mogadisho n'intara ya Baidoa ni rimwe mu mabarabara abantu atatu murantunga akomeye ahuza Mogadisho hamwe n'intara zo mu bumanuko humanuko bushira uburengero hamwe n'intara zo hagati mu gihugu. Rono yavuze ivyo nyuma yaho Al-Shabab iherutse gutega umutego imiduga y'inteko za misome ku bilometero 40 muraruko bwa Mogadisho ku munsi wa gatanu igitero cyahitanye abasirikare bashika 10 n'ibiduga 20 birasamboka muri abasirikare bitavye Imana harimwo na basirikare b'Abarundi. Abimukira bashika kuri 21 bamuka muri Libya gushika ubu ntibazwi irengero inyuma yaho bagerageje kujabuka ibahari Mediterane mu ndwi iheze. Igisata cishamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi n'abimukira catangaje kuno wa kabiri ko abo bimukira wari umurwi munini wari mu bwato bukozwe mu mbaho hamwe n'ubundi bwato bw'amapine bwashoboye gutabarwa mu ibahari. Ariko naho biruko ibiharuro vy'abimukira bagerageza kujabuka mu Burayi iburaya bavuye muri Libya vyaragabanutse ugeranije n'igihe nkike mu mwaka uheze bivanye n'amasezerano Libya yagiranye n'Ubutaliyano yo gusubiza inyuma abafatiwe mu ibahari. Abategetsi ba ONU bavuga ko abimukira 241 aribo bapfuye gushika aho umwaka ugeze ubu mu gihe mu mwaka uheze 521 bari bamaze gupfira mu mazi mu gihe nyine mu mwaka w'2017. Radio ya Amerika murayumva ku FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mwebwe mutwumva kuri ku gataka mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania zitari munsi ya 30 zirapfunzwe zikekwa ko ibikorwa vya politika hamwe no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi. Imiryango yabo irabihakana igatakanya bunahisha mu mpuzamakungu RCR ribitaho ko yofasha kugira ngo ababo barekurwe gute bafashwe na ryari bafashwe. Tubaza mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha dukesha ino nkuru.
Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Abantu bafatwa n'abantu b'incabwenge, abantu b'ibiganiro bafite icyo boterana cyane cyane mukunyeri gumusotunga hanyu nitumenye abatora kugu ibatwara kuko usanga bafatwa mu masaha ibijoro bagatwagwa n'apo n'abantu bambaye imyambaro y'igitori mugabo wamara ku gipolisi ko dikuraba gasanga ntabahari none z'abana aho babafungiye tukabiriga tukabiburu.
Imbere yuko igipolisi kibafata hatangurisa kwa jibigwanisho mungo zabo imijango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari iremenanya
babaziga ko bakanze tere yo kwigishiriza mu kirorere boba mwageza ko ngo yoba mu politike ngo yoba kiroke itarobeye ariko dufite nk'afatwa yo bifite ama kwageza ko yoba igwa nisho mugaruka kwigwarisha abaza kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyine bitewe ndumva.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe gutamenya ko uno muhanage rutazi ukuntu agiye biragoye kuko iramuntu wese ubundi nyamwigenda gusanga ari akuwa bwa muteke nuri ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo biragoye frem asaka ukuri nawe umenya igitigiri ko bajya batoye umuntu bari bagiriza ngo batora ryase biragoye benedino nuko asa buri rwose abantu baba inspector babona yikumenya bafite icyo ubwira gute bumara abo bokabita ntiborohezwa kwiza asa wari wowe ufite mu buri nyamwigenda ko kumenga ibintu biragoye ko aho yose wiyinjira kuma wika ku mwana umwanya ushobora kunoga no kuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawo beshegwa.
Abantu batipe hari abantu nyine bari baratandukora abapolitisiye harimo nyine bamwe imbonerakure nyishe rero nyine baragiye baramenyekana barabasanga mu gipolisi ubu rero bari kubarabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye matina nyine kuvuga hari amadrone yagiye aradonda kuko ariko ari igikomo ibintu by'ibizirika ayo madrone abo bashaka dodone nabo bose bari kuba barafatwa hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma iyo kambi impunzi irimwo ivyo bice byose bihano rubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo basaba icyamwe mpuza makungu HCR ribitaho ko gyofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutubandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma hanyuma batubwira ko ari nyuma ukwezi kwa kare cyangwa ukwezi wa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amasinya nyine aguma ari menshi rwose kuko umuntu atatu yagirizwa hariyo batatu abandi babasabye Musize abariya Musize bashaka ku munani hari n'abandi bashaka kuri batatu babasabye mu Burundi kuko bavuga ko babafashe kama kade bagiye. Amasinya turayasize ko bashobora kugaruka mu Burundi kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Claver hagataho impunzi z'abarundi bitabiriye akamo ko gutahuka harimwo abavuye muri iyo kambi ya Nduta wejeje kutubwira amakuru yaho basaba gufashwa. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza mu Burundi Diane Ndonse yagendeye umwe mu miryango yahungutse umubwira ubuzima bugoye uriko urabamo.
Umuryango wa Nzimbuye Ernest wo ku mutumba Nyamabere zone Musenyi muri komine Mpanda uvuga ko umaze umwaka n'amezi atatu uhungutse ukaba wari wahungiye mu gihugu cya Tanzania igihe cy'intambara yo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Hano washikiye ku mutumba Nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero zibiri kuri zibiri gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke. Uyu muryango ugizwe n'abantu 17 abana batatu bamuka kuri Nzimbuye Ernest hamwe n'uruvyaro rwabo. umwe muri uyu muryango Ndayihimbaze Françoise avuga ko aka kazu kamahema ariko bashikiyemo na bugingo nubu.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo canke tukahirirwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yaje.
N'imvura iguye bigenda gute?
Twiruka mu babanyi tukakindaro hanyuma tukuga.
Aka kazu kamahema bita Burende nta kintu kabitsemwo. Uyu mukenyezi avuga ko atabintu bararonka kubwuko bataciye mu nzira yo guhungurwa nishira hamwe gita impunzi HCR.
Twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise tujyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu kimuvanayo. Nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu cya Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cyane. Nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora. Matera twari dufise zose twataye muri Tanzania, ibyombo byose twarabitaye, twazanye tudobo tubiri nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho.
None kuri iki mutarindiye ngo muhungugwe niyo UN?
Twabona amaisha yahagoye mu kugenda gusenya, baratwiruka ku bamwe bakicwa, abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ibyo bizinu, gaca usanga imiryango irikiragira ibibazo dusha tugira ubwoba cyane twe duca turihungura.
Icyo bikoze barashima ko buramatari w'intara yabo banza yabakirije agakemanyi k'ibifungurwa.
Duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatari w'intara yabo banza yaradushitse ko kwihema inshuro zibiratuzanira ibiro 10 by'umuceri. Hanyuma kugeza ubu n'ukuri turamushimira gose.
None mukora iki mubeshejweho n'iki mujyana no gufungura?
Nta kintu na kimwe dukora. Kitubeshejeho basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse. Naje ndagenda mu itasha n'ugururire ariko no munsi navuze ati oya singenda mu itasha ngenda gusenga Imana kugira ngo Imana inyugururire urubanza rugende neza.
Ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo.
Baguma bagwaragurika bari mu mashure nabuze icyo ndabafashisha. Ku mashure ndagenda nkatura ibibazo ba nyakubahwa ba diregiteri ababwira yuko jewe ndi umuntu nahungutse kandi bakabitahura kuko baratuye. Mugabo baguma babirukanira amakaramu uniforme, baguma babirukanira byinshi baraho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye nkagenda nkisigura. Hanyuma bagaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse.
Izi ngorane ahanini zifise intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa. Aba bahungutse bakabona ko ari guhohoterwa. Kwizera Diodone wo mu basangwa ari nawe yagirizwa kubanyagitongo ryabo avuga ko batarota babajyugwara.
Twebwe ni twabahohote kukubera icyo gihe baza bagashyira kwa musitanteri. Musitanteri yababwiye ati nimwe murubaka ako kaburende ngaho mube murabaye mube murarindira ubutungane icyo bukora muri ako kanya nta n'ugwara turabaye.
Izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'andi matungo CNTB. Ariko kubw'ubuzima aba bahungutse babayemwo basaba ko umukuru w'igihugu yobijamwo kugira ngo batezurigwe.
Tugasaba na perezida aho yoba ari hose ariko arabyumva. Turi ngaha kuri 11 311 Nyamabere munsi y'ikambi ya Muzinga. Nadushikeko kuko niwe yavuze ngo duhunguke. Twarahungutse rero dutegezwa kuronka ibyacu kuko twarashikiye mu bacu.
Tumenyeshe ko mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU OCHA iherutse gusohora nubwo leta y'u Burundi yaciyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu bakwiye kugarukirwa ko. Mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Tukiri mu gisata c'impunzi ariko tutagifatiye mu Barundi n'u Burundi, impunzi z'abaroyingya ziri muri Bangladesh ntizishimiye ingingo yo gusubizwa mu gihugu cabo, zisigura ko zitizeye umutekano wazo mu gihe zoramuka zitashe. Menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana haradusigurira ino nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika.
Mu cyumweru gishize Bangladesh yahaye Myanmar urutonde rw'impunzi zisaga 8,000 kugira ngo gahunda yo kuzicyura itangire. Icyakora abarohingya bari muri Bangladesh baravuga ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko agace ka Rakhine bari baraturutsemo kataratikana. Abdul Rahman, impunzi irahitwa Cox muri Bangladesh, yavuze ati akarengane ku barohingya karacyakomeje kandi baracyahunga buri munsi. Abasirikare banyiciye umugore n'umwana. Ntacyakozwe kubasambanyije n'abahohutiye abarohingya batabarika kuko abo bicanyi bagihari ku bwinshi ntituzumva na gato dutekanye Rakhine. Yongeyeho ati ntitwasubirira Rakhine bikimeze uko. Koko linyo buri impunzi z'abaruhinja ziri muri Bangladesh yavuze ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko bigaragara ko guverinoma ishaka kubahatira gutura mu yindi midugudu itari yo bahozemo. Imidugudu igera kuri 300 y'Irakine yirukanywamo abaruhinja hafi ya yose yaratwitswe mu mezi make ashize. Nibura igera kuri 48 yarasenywe burundu. Biboneka neza ko badashaka ko abaruhinja basubira mu midugudu bahozemo. Koko linyo yabwijwe rya Amerika ati nta numwe muri twashaka kujya mu midugudu mishya Myanmar ishaka kudutuzamo ni gereza igaragarira buri wese. Mu kwezi kwa munane kumwaka ushize igisirikare cya Myanmar cyashinzwe gusambanya kugahato no kwica abaruhinja. Ibihumbi n'ibihumbi byatangiye guhungira muri Bangladesh. Myanmar ntiyahwemye guhakana ibi birego. Mu mwaka ushize Bangladesh yagiranye amasezerano na Myanmar yo gucyura impunzi 170,000 by'abaruhinja. Nyuma y'inama yabereye i Dhaka mu kwezi gushize, Minisitiri w'umutekano wa Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal yashyikirije mugenzi we Lieutenant General Kwei Swe urutonde rw'abaruhinja 832 bagomba gutaha. Minisitiri wa Myanmar ushinzwe imibereho myiza no gucyura impunzi Win Myat Wai aherutse kubwira ijwi ry'Amerika ko bagisuzuma urutonde bahawe na Bangladesh. Biracyasuzumwa hisunzwe amasezerano. Bimaze iminsi ibiri bisuzumwa. Bishobora kumara icyumweru urwo rutonde tukarusubiza ubuyobozi bwa Bangladesh. Dushobora kwemera kwakira impunzi 300 ku munsi zinyuze ku mipaka ibiri. Icyakora kuri impunzi z'abaruhinja ashinja guverinoma ya Myanmar ubugome, akavuga ko hataratekana ku buryo batahuka. Bwana Lin aragira ati mu cyumweru gishize abategetsi muri Burma bavuze ko bari gusuzuma urutonde rw'abatahuka. Ariko muri iki cyumweru twabonye abashinzwe umutekano irakine basahura imitungo y'abaruhinja n'amazu yabo aratwikwa. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu ingabo zarashe ku mpunzi 600,000 zari mu gace kagabanya Myanmar na Bangladesh, icya kabiri cyabo bahungira muri Bangladesh. Kuva ibiganiro hagati ya Myanmar na Bangladesh byatangira, impunzi ziri Cox muri Bangladesh zakomeje gukora imyigaragambyo zamagana ibyo gusubizwa iwabo. Zivuga ko zakwemera gutaha ari uko zisubijwe ubwenegihugu kandi zikizezwa gucungirwa umutekano uko bikwiye.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ejo aho bukera ku munsi wa kane isi yose izohimbaza umunsi wahariwe umufasoni. Icivugo cuno mwaka ni umwanya wo guteza imbere umufasoni wageze muti abatwa bibururi ivyo barabitahuye abashinga ntahe baremeza ko babitahuye kuko bijukiye kugura amatongo. Rekomenyesha makuru wacu Fidelite ishatse atubwire uko yabasanze bifashe yarabagendeye
ko hita mu paradizo kuko turabyaho twavuye nawe tugeze jewe mbere sindahita ko ari no kumatongo ndahita mu gihugu cy'isezerano. Nkumwe bambuka kukiyaga gitukura baca batera indirimbo y'amashimwe.
Uyu numwe wasanga ubutaka aba mu kigwati cy'abatwa kiri ku mutumba Kiganda uri muri zone Gasanda mu ntara ya Bururi. Cyo kigwati kibamwo imiryango 30 mu gihe tumenyereye ko abandi basanga ubutaka baronswe amatongo y'ukubamwo ababo itongo babamwo n'iryo biguriye. Iryo tongo ryaguzwe ringana hegitari 3 abasanga ubutaka heze kiringo cy'ukwezi bari bamwo. Ndacasa ba Christian arongo ico kigwati yatubwiye kugena iryo tongo ligabanganijwe
cyangwa umwe wese aronka 25 ku 10 aha iyo ni parcela yo kubakamwe bizo kuriho kurima naho twahereye uno munsi gutangura kwa pima cha dusanga twahabagaburira tugize nka 10-15 imetero.
Ico kigwati naco batswemwo indu zisagajwe ivyatsi cyateye imbere kuko aho kiri abasanga ubutaka bonye n'ubwabo bari yungonganije barashikana ibombo rya kijambere byongeye bikoze ku masuka barasibuye ibarabara rija ku mutumba iwa abo bongeye baraca ishika mu kigwati cyabo. Kubwayo majambere abasanga ubutaka bavuga yuko ubu batayikumirwa nyabona ko basigaye bashingirana nawo mu yandi moko.
Ngaha mu kigwati wacu hariho abahutu batwaye abatwakazi n'abatutsi batwaye abatwakazi. Urumva nicyo gituma sinovuga ati irishyari bya kera ubunye byari bya kera ubu byaraheze niyo mpamvu batabakinena n'abarimwe. Cyewe uyu mwana mpetse namubyanye n'umuhutu
umujyango we wumvise yuko kumbure ugenda uyu mutu wagendana n'umutwakazi ntacho byakoze.
Aya ntibyigeze bibababaza promotion n'ubwo byarabaje kubona mabwe twaravugana yarasuka n'umutwakazi.
Jewe bese narongo uyu mutwakazi mugabo uwo mutwakazi jewe twarikundaniye muko twakundanye nikimwemeza nacyo namujyana imbere y'amategeko turandikanwa.
Ubura ko kandi ni umuhutu mbega ntibishugasanga bavuze ati kumbe ngaho baje kudukumira ukutaka bwacu.
Oya ico ni kirimwo
kwanyu mbega bumvise ko baswa y'umutwakazi nta mararuru yahabaye nta kudumuntu kizahabaye.
Ubuvuko kwa byari kugena uba amatongo yaraze na papa ntaho yarafise hanini yari kunsaturira yari kuvuga ngo ndasohokeye. Nico gituma nasimye kwironderera nawe yagaya ko narongoye muri abo batwa yari gucangurira aho mubahutu nkaheza nkaza kubayo.
Kuba bawo matongo biguriye abasanga butaka babwije ujya Amerika ko bibatandukanye n'abandi bayahabwa aho niko bijanye n'ukuyazigama.
Niyo mpamvu rero twebwe itongo tugereza kuri fata neza kuko n'iryo twiguriye bajya nabo bajya bayata avuga ati Eka ngome ndalite none ko yari kwa abari ryo yarose kuri gusa tari cyabaye arabiri yakuye ariko twebwe imvura dukubise asha iradutasurirako irikiradukubita turi mu ishamba turiko turarondera ayo mahera yo kugurira itongo
iryo shamba rivugwa ni shamba cimeze rya bururi ari naho abasangwa butaka 51 bakomoka mu miryango 33 bari bamaze umwaka wose bakora agahembo baronswa ni nako bashye baziganya kugira ngo bashobore kwiteza imbere mbere yuko baronswa akazi bari mu babangamiye iryo shamba ariko ubu bashitse abari kingira Jerome Nishishikare arongoye ishamba cimeze rya bururi
abantu 53 binjiye mu ishamba kuryonona mu minsi heze tutaratangura umugambi cyari ikintu kibi cyane cyo none ishamba kuko bakurayo umusenyi bakurayo amabuye bakurayo inkwi n'ibindi bintu kenera kugira ngo badandaze baronka amafaranga yo kurya igiti giri nk'ico kitasubiye kwinjira mu ishamba konona ico cyari ikintu cy'ambere tungutse ikindi kigeretse kuri ico kandi kinini ya cyane baciye baba abo kudufasha baradufashije kubonesha amabarabara asanzwe aca muri iri shamba
abasanga butaka bari bandikiye amafaranga 400 ku munsi bagaheza bagatahana 2005 2005 naco bakakiziganya ariko rero amasezerano y'akazi bafise nayo ikiringo cy'umwaka umwe gusa no kuvuga ko ayo masezerano arangira kuri uno munsi wa kabiri itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu ubu rero ako kazi gaheze abasanga butaka bavuga yuko ataba barigeza bagasaba ko bokongerezwa ikiringo cyo gukora
aka kazi kamaze guhagarara ni bya bindi nyene ikibiracyo cyo gusubira kononekara kandi n'abana botuma bacha bahagarika amashuri no kwiba bikajyamo twe twosaba yuko mwe mudushikira imbere mu bana ya mudufata mu mgongo mugatera kam kugira aka kazi kabanda
mu gutanga ako kazi abarongo ishamba cimeze rya bururi bavuga ko bari bafashwe mu mgongo n'ishira hamwe Pazok bifashwe mu mgongo niba nk'isi yose bamenyesha ko babandanye badodora hamwe boronka abandi bagira neza ko tankeka abasanga butaka bazosubira kandi kuronka akazi hagataho mikomine yongene ya bururi haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajoro 8 ivyo biharuro tukabikura mu ishami gishira hamwe ry'abatwa Uniproba mu ntara ya bururi muri zone Gasanda komine bururi ntara ya bururi Fidelite Ishatse ijo rya Amerika
mukanya mgenzi wacuje ni mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu
Juti bavandi mwe ndabaramukije mwese muri kumwe na Njeje ne mukankuse kwijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kiganiro cy'ubuzima nabatumiriye Dr Jean Leopold Bitunga umuganga w'indwara zo mu mubiri mu bitaro bikuru bya kaminuza biri Kigali bizwi nka CHUK akaba rero ari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuganga muganga Leopold muraho neza
aho neza
Yembanze kugushimira uyu mwanya uduhaye umwanya uhaye ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo nkaba rero ngira ngo mutusobanurire byerekeranye n'imirire mibi abantu ntibabyumva kimwe imirire mibi bivuze iki
imirire mibi ubigenekereje mu rurimi rwacu rwa Afurika ko tumenyereye avuga ko ari ukurya indyo ituzuye avuga idafite ibyubaka umubiri irinda indwara itera imbaraga ese ni byongerera ubushyuhe cyangwa se ibyo bita ibinyamavuta ariko hari n'uburyo umuntu ashobora kurya bibi kubera ko arya ibikabije ibirengeje akaba yakwitera nk'umubyibuho ukabije umubyibuho ukabije nawo wabarwa mu mirire mibi umuntu uri obese ku buryo bukabije nawe ntiwavuga yuko ari umuntu ufite imirire iri mu rugero cyangwa se imiterere y'umubiri ijyanye n'imirire iri mu rugero
Ye murakoze reka icyo kibazo cy'imirire mibi tugishyire muri ibyo byiciro bibiri aho umuntu yagira umubyibuho ukabije cyangwa se akanunuka ku buryo burengeze umuntu yakwibaza ati umubyibuho ukabije uturuka kuki
umubyibuho ukabije navuga ko nawe cyane bice bibiri hari ukuba nyine umuntu yariye ibirenze igipimo kandi ntakoreye imyitozo ngororamubiri kugira ngo ya bintu yariye bikoreshwa n'ingirangingo arizo bita selire mu rurimi rw'igifaransa cyangwa sel hanyuma iyo bidakoreshejwe biguma aho ngaho bikaba byamutera umubyibuho ukabije ariko ku rundi ruhande hari ukuntu hari n'imiryango ibamo abantu bagira imibyibuho ikabije bitewe n'izo bita facteur genetique cyangwa se inkomoko yo mu muryango ngo rero tugende umva mu buryo bw'imirire mibi wenda umuntu yakwibanda cyane kuri abo ngabo bafite umubyibuho ukabije bitewe n'uko ibyo barya batabikoresha kugira ngo umubiri ukore icyo byagenewe gukorerwa mu mubiri noneho bikiteka aho ngaho bikaba bituma bashobora kugira umubyibuho ukabije.
Noneho se ni izihe ngaruka z'imirire mibi cyane cyane kuri abo bafite umubyibuho ukabije?
Ingaruka z'kurya ibikabije cyangwa se z'umubyibuho ukabije ziboneka mu buryo butandukanye. Yenda mu rurimi mu buryo bwa kiganga twavuga ko bitera indwara. Ujya wumva indwara za diyabete, izo ni ingaruka z'imibyibuho ikabije. Ujya wumva indwara za imivuduko y'amaraso ikabije. Ujya mwumva indwara byo bita za sleep apnea cyangwa se abantu bahumeka nabi baryamye bagona kubera umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ushobora kujya no ku mwijima ugatera ibyo bita steatotic cyangwa se fatty liver, ariko n'ububana ibintu bigenda bikiteka ku mwijima bikaba byateraho ikibazo. Umubyibuho ukabije rero ushobora gutera izindi ndwara nka gute cyangwa se indwara zifata mu ngingo n'izindi. Izo rero zo ndwara nka diyabete nazo zitera izindi ngaruka zazo, zaba ku bwonko ushobora kugira ibyo bita stroke cyangwa se udutsi two mu mutwe tukaziba, bakagira za paralizi, bakagira ibice by'umubiri bidakora. Diyabete ishobora gutera indwara z'impyiko, ishobora gutera indwara z'imitima, igice kimwe na hypertension ishobora gutera indwara yo ku bwonko navugaga ya stroke cyangwa se igatera indwara y'impyiko cyangwa se igatera indwara y'ubuhuma, igatera indwara y'umutima, abantu bakagira umutima ukananirwa gukora kubera ingaruka nyine za hypertension. Ku mwijima nabyo nicyo kimwe bishobora kugira ingaruka, izo za gute nazo abantu barazimenyereye birajyana muri icyo gice cy'umubiriho nyine ukabije. Iyo ni ingaruka wenda abantu babona inyuma, ariko nanone ibintu bigenda mu maraso nabyo ubwabyo bikomoka kurya ibyo biryo nyine birimo amavuta, kandi babikoreshe ukaba wagira ibyo bita ibinyamavuta bigenda mu maraso bita za cholesterolo igenda mu maraso, nazo zikaba zatera ingaruka cyane cyane mu miyoboro y'amaraso, yaba iyo mu bwonko, yaba iyo ku mutima ndetse n'iyahandi.
Ingaruka mutubwiye ndumva ari nyinshi, ibibazo by'ubuzima bituruka kuri uwo mubyibuho ukabije. Nkaba nagira ngo rero aha mudusobanurire uko umuntu yamenya niba afite umubyibuho ushobora kugira ingaruka ku buzima bwe, kugira ngo arebe n'icyo yakora kugira ngo arebe ko yawugabanya.
Hari ibipimo byabugenewe bikoresha bakavuga bati umuntu ufite ibipimo ibi n'ibi ni umuntu mbese uburebure bwe bujyanye n'ibiro byiwe, ni ukuvuga ni umuntu utananutse cyangwa se udafite umubyibuho ukabije. Reka duhe urugero, ni ukuvuga ngo umuntu afite ibiro wenda 75 akaba apima metero 1.70. Igihe ufata ibiro 75 ukagabanya metero 1.70 ukubye metero 1.70 ndetse ni metero 1.70 wo kaje apana gukuba kabiri metero kare ndumva ariko bazita. Ubwo rero biragenda bikagushyira ahantu mu mibare, abantu baba hagati ya 18 na 24 9 niyo twagombye kugira. Iyo urengeje 25 batangira kuvuga ko urengeje ibiro by'umuntu ujyanye n'iyo metero zawe ufite z'uburebure.
Ubu ntiyakora iki kugira ngo agabanye ibyo biro abonye ko yarengeje uwo mubare mutubwiye?
Uko bigenda rero biroroshye cyangwa biranakomeye, nibyo bita guhindura imyitwarire. Icy'ingenzi cya mbere ni ugukora imyitozo ngororamubiri, icya kabiri ni ukufata indyo igereranyije, turye ibiryo birenze urugero cyangwa se byiganjemo bya binyamavuta bikongerera umubyibuho ukabije cyangwa ibinyamasukari. Ukarya cyane cyane isahani yawe yibanzeho ibigizwe n'imboga n'imbuto, hanyuma wenda nk'igice kintu gisigaye ukagiharira ibyo by'ibinyamafufu n'ibindi bya poroteyine n'ibinyamavuta. Abo baba baragize indwara bakazivuza, nk'uko nakubwiye iyo bafite bya binure bigenda mu maraso harimo igihe rimwe na rimwe babaha imiti igabanya ibyo binure. Ariko icy'ingenzi cya mbere ni ukurya neza no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo nyine abantu bagerageze kurwanya uwo mubyibuho ukabije.
Reka rwose mbashimire cyane Dr. Bitunga kuri iki kiganiro muhaye Ijwi rya Amerika, yari i Kigali mu Rwanda, hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Naho ubutaha tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
akenunga handuche du sozere kigani wanyi munharatu no musi nchuti wa kunzi mwakenu yukutuku mvilisa makbili ya Berona Engineer Drew bari muhinga bugi izi umatu kifatika ni jenadre wediani na hazo tuifulize umusi mizu.